Tashimwe komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikana kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tulive kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro mu isanga cuno musi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10. Ituka cha politike ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika bicaye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama ya Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugaruka nituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi n'ibindi. Muri sangane no musi rero twatumye Musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kiguriyemwo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni inararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta ku neza y'ikibano na Veneco tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane. Turagize bwake, turagize mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana kino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya narimvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muriyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye.
Akaruhuko kizabukuru nyene gatangura gutera gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro. Ariko rero njeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe ntishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza mana. Umuryango w'abuzuriza mana nkawushyiramwo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamwo ishami irye babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu uramba utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko nayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanjye guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagaruza kakamba karyo ko gusenga cyane cyane kukwibuka abo bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushyiramo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko hanze hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwiye ati umuntu araruhuka barayakoze ibitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyine hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje baransaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe nta umara iyo myaka yose twama tumara imyaka itandatu ariko nyine mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza ko bidahinduka birashoboka nibyo bihe byashobokeye nibyo byanzanye
kubarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Kongo Repubulika Demokaratike ya Kongo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka itandatu ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse noneho iraba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'umwungire niki mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere cyuko tuvugana aherereye i Vaticano muri kano kanya yagiye mu butumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishe kubibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ibyiyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Ekleziya Katolika mu gihugu cyo Burundi yanavyivugiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politiki zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye muratu ego muratu babarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika sinzi ngene byari bigenze ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana u Rwanda mwarahakoreye n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri ino myaka namaze ndongoye igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afurika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Ekleziya Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afurika twagize bakwiye by'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo ba Gatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza abo bakristo mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngintumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumubaha twumukunda uko abwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu atacyo ziri buzanire koko abantu atari imbere uko baryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni Ntamwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite tubazo bibariza turakira Izahake Izahake ikaze kuje gya Amerika Izahake uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakubahwa Musenyeri mega Burundi kuvaho jewe mfite imyaka 20 ni donke mfite imyaka 35 y'amavuko mubisanzwe dushaka kumenya Burundi buri ko buva hehe buja hehe twebwe ku bajene b'iki gihe ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi murakoze ikibazo cyanjye ni iki
Izahake aho muja naho muva ubiruranishije mu kintu byo kwemera Imana canke mu cyayi gisata
Monti kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gihise kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo kawe ushaka kwa kwishura aruranishije kuki
Dabwe
wifuza kwa akabazo kawe musenye nta mwana kishura aruranishije kuki ukuze mu bwahe bwo kwemera bwa politike cyane bwige
bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
murakoze
cyane
ngira umusinyize ku telefone we yarikuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohorwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Uburundi ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika hamagara muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango wa Kiliziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana no kwemera kwiwe ndi uko kwemera naho kutoba uko Ekleziya Gatolika naho kutoba uko Ekleziya Gatolika niyo umuntu yemera Imana akemera yuko ari yo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka ntawushobora kurikomakoma ntawurifitiye ntawufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba ijisho rihibitse nk'uko umengo niwe ariga bagashobora kushika ku meza ibahuza nkuko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye no ngaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twashud naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda naho mbere dushobora gutezanya imbere nkuko umuntu wese abyipfuza.
Iryo teka gifashe gute ku bwanyu bwa Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungeri ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi ku bwanyu iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nkuko n'abakurambere bacu basokuru banyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza. Nuko mu kugenda afise ibyungane iryo teka aho hose ari ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishyamba ry'ukwicana tukiri mu ishyamba aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nye nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bakagirana n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ivyo rero navyo nyene biratuma rya teka ryononekara. Ni naco abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukurinde dushobora kunuma cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byaba byiza babimenye kugira ngo babihugure. Kandi nibwira yuko aho ku bwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose. Baba rero abatwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomereza ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kusoneranira mu kugenda twubahiranira ibyumviro byacu bya politiki.
None ga Musenye kuri ibyo byose mutubwiye abo biugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamo mukaba muvuga muri Ekleziya Katolika ko akihari ari kintandaro niki?
Emre ku bwanje narabivuze harashize utusi ku bwanje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yoba afise utuka twinshi cyanke utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutarukira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya atyo azoturusha igihagararo jewe nabanye politike kugira ngo 80% mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atan'umwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze iwanje honyine ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo ku mutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuha iteka ivyo iyo nyifato niyo njyewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhererega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndabaramutse. Mbere wa Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe.
Akabazo ahubwo nango akabazo ahubwo nashaka hanini nange ikiyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Ikiyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite nuko igihugu cyangwa kugira kidusabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nawe tubatse kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiherekana na wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babitangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwenga bw'ivyuma ko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vyo bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakuri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo n'ikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzirikariyo niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jyewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero ba babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigacaye urudubi abandi bakabona yuko ari umugwi hariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri uriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri y'amoko ku bwanje ayo macakubiri y'amoko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata badutekereye n'ukurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twaramuka dutegereye yuko iryo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutandukanye kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko barahabonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze yego me nibwira yuko ridutuma twifuza yuko ibyo byabaye byo kugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyifuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari ku mubanyi kuko nyine ari umubanyi azi neza icyo nanjye mpakeneye nkuko nanjye mba nzi icyo akeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza niyo two dufise nicyo gituma rero n'icyo coheza kikoroshwa ego vyabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka arugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi n'Uburundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze, twakire Olivier. Olivier ikaze ku juge Amerika.
Ego murakoze.
Uherehega Olivier.
Ndiyo merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kimi gihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana imbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kino gihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu duteze urigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwisiko mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyahereje gutanga impanuro ga Olivier bavumusubiza inyuma. Reka ndagutumije
kubivuga.
Kwaruheje kubivuga.
Nari nkenyeje kubivuga. Nibwira yuko ikiganiro cyiza cyoza hagati yabo badutwara ab'i Rwanda n'ab'i Burundi, ndumva yuko twoshobora gushika ku nyinshi nziza. Kunyisha nziza yego muri kahise turashobora kuba twarahemukiraniye muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nicyo gituma nibwira ko ikiganiro cyiza cyoshoboka ntidusiba kubihanura, ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rugira ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyine kukumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushe hariya cyangwa i Burundi ngo arushe hariya ngo bahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu ni iki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga ku iki cy'impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanirwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ayo Mahama narababonye nuko aho zanduta za mutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu buriya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye bahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara igomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera ego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yama imeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza niho barungika babirukanye niho barungika babaranduriye kutu uduhemba bare bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bapfa mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyane bikamurunderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari icyo gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi cyane buratandukana
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene sigiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukurwana umugabo wo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuzana amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati iri ryararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jore nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira mu kundi kuburagizwa icyo akora icyo yifuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama kugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati nukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu imyaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwa avuga kwa ikaze kujugira Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twaba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu. Ndakubwira yuko bibwirizwa kubahirizwa, bibwirizwa kugirirwa neza. Umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya ine uwo ariko arabigira, twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe, twebwe ntituja kumupfunga, ntituja kumureka handi. Mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka, itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ivyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira kw'iteka Imana yaturemanye, kw'ijambo ryayo, kw'ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura, gutegekanya umubano mwiza, umubano bateza imbere bose.
Urakoze. Imbere yuko muca mwishura kuri kajya
ngwano zindi.
Yego.
Nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri. Niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha. Yaragerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama Gamusenyeri, sinzi ko murabyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo murivanga muri politike, mvuze mu ni Ekleziya Katolika muri rusange. Umugambi uri kutegetse mu Burundi murabyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira ababwira uko gukemura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu byerekeye kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu, nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo na rumwe, kuko kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza, n'ubundi wese antegere neza, na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwirizwa kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, tuheze tumume, ntibyoshoboka.
Murakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier ikaze ku ijuru rya Amerika, aho uherereye, hama akabazo kawe.
Murakoze boshe, ndabahaye mwiriwe kandi ndahimwe cyane boshe. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimwe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sindaguteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga itutazikurikira cyane boshe. Nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muriko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho mukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera. Nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu gusezera.
Murakoze cyane Didier, ugira umunsi mwiza. Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa CVR n'umuryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatiri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute?
Twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yezu Kristu, nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cyifuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere, kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha. Niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero
zindi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira no kugerageza kumenya ibyabaye mukuri kwabyo uhejeje kumenya ibyabaye mukuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwabyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera uko kuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko jewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye Bujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri igihonyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka uya niturinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntugenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongo kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe byatwe ko tubavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo ca 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo kiracari cake ndi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
jewe n'ukuri sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nk'uku kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira 3 nyine icyubahiro nyakwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno musi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashoboye gutwara so kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gatoyi keza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitahita ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhereye ku bategetsi gushika ku banyagihugu tugaca mizampunzi n'abihebeye Imana n'akahe
emujewe mbona ari ijambo rimwe yemwe mbona ari ijambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo ari cyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tujya heza murakoze cyane ishuti rya Amerika
ego Musenyeri Simoni Ntamwana twihuta ko mwahoze mutwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politiki y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'abepiskopi katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twashimye cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze uno munsi
murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose
murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru
murakoze
ego akarino ngaha rero nshuti bakunze ibijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahaze nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandiki kuri Facebook tutashoboye guhamagara kubera kanya n'amatelefoni yagera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza bwisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma nshimire abapfasani babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta twese tubikebanuriye tubifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera mu makuru ari mbere.